Hii ni Radio Njui ya Amerika. Radio Njui ya Amerika isamia nila yu Washington DC mukiru ne mukia Rwanda. Mwenye zanshu tunisidu utiramanye mulikumu na Frederick Mundikije. Umushikiranganje w'intwari hagati n'umutekano mu ntara ya Kivu yo manuko Albert Musandia yagendeye impunzi z'abarundi mu kambi ya Rusinda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Twagerageje kwerekana yuko mu nkambi by'ukuri hariho ibibazo bitandukanye bifatiye ku mutekano muke, abarefugee batakira umwanya wo korora baca bicwa, abandi bakangazwa tutabashikiza ibijyanye n'itebagifasha bitandukanye hamwe n'ibyapa.
Uyo ni Iranzi Olivier aserukira impunzi zo mu ikambi ya Rusinda. Kuri munsi wa kabiri itariki ya kane ukwezi kw'indwi, u Rwanda rwahimbaje imyaka 61 y'ukwikukira n'imyaka 29 y'ukwibohora. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangaje ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Aya makuru n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja imukanya. Aya makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Senegal Macky Sall yatangaje ko atazosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ariane Itangishaka.
Perezida Macky Sall yatangaje iyo ngingo yiwe mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe hari hamaze igihe kitari gito byitezwe ko azogerageza kwitoza mu kindi kiringo cya gatatu. Muri iryo jambo yashikirije, Perezida Sall yavuze ati: haramaze igihe hari urukurukuru rwinshi rw'uko niteguye gusubira kwitoza mu matora y'imirije. Ikiringo cyo mu mwaka wa 2019 cyari ikiringo canje ca kabiri kandi ca nyuma. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko ukongera kwitoza mu kindi kiringo byoba biteye kubiri n'amategeko. Urukurukuru rw'uko Macky Sall yogerageje kwitoza mu kindi kiringo cy'umukuru w'igihugu rwaratumye haduka uruhagarara mu gihugu kuva mu mwaka wa 2021. Abantu batari bake barahasize ubuzima. Ivyo vyaratumye igihugu ca Senegal kitakibonwa nk'igitekanye mu karere. Perezida Sall yongeye avuga ati: ingingo mfashe yo kudasubira kwitoza mu matora y'imirije narayicariye ndayiyumvira neza. Abakuru b'ibihugu mu karere barashimiye ingingo yiwe. Abo barimwo Perezida wa Niger Mohamed Bazoum, uwa Guinea-Bissau Umaro Sissoko Embalo, hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat. Mu kigwati kibamwo abantu batunze kirimwo icicaro gikuru cy'umugambwe wa Perezida Sall ejo ku munsi wa mbere, abanyanyi bawo ntibabona ibintu kumwe. Bamwe muri bo baramushimiye, abandi bagira umubabaro watumye barira.
Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agateka kazi na muntu ruzokoresha inama ihutirwa igenewe kwiheza iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani. Ni nyuma iturirwa ry'igitabo cy'Ikorowani ryabaye ku munsi wa gatatu indwi irangiye muri Suwede. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Ibyo byabereye hanze y'umusigiti mukuru ku mugwa mukuru Stockholm. Iturirwa ry'icyo gitabo yariyamirijwe n'abayisilamu bo mu bice bitandukanye byo ku isi. Salwan Momika afite imyaka 37 yahungiye mu Busweda avuye muri Iraq araheze imyaka itari mike, yarahonyanze icyo gitabo gihezagiye cy'Ikorowani araturira impapuro zitari nke zacu. Hari mu gihe abayisilamu bo mu bice bitandukanye byo ku isi bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Adha warangiza urugendo mu kibanza gihezagiye ku bayisilamu cya Mecca muri Arabia Saudite. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rufise icicaro i Geneve mu Busuwisi ruriko ruragira inama muri iki gihe gushika ku itariki 14 y'uku kwezi kw'indwi, ruzohindura ibibazo ruriko rurihweza kugira ruganire byihutirwa ibyerekeye iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani rubisabwe n'igihugu cya Pakistan, icyo gihugu caserukiye ibihugu bitari bike bigize ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu by'abayisilamu birimwo ibigize urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu. Kwiweza byihutirwa ikibazo cy'iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani bisa n'ibizoba muri iyi ndwi ku munsi n'itariki bikirindiriye gutangazwa n'ibiro by'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu byakoranye uno munsi.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayashikirije tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinone mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tatangwe ku Rwanda kuri munsi wa kabiri tariki ya kane y'ukwezi kw'indwi mu Rwanda rwahimbaje imyaka 61 y'ukwikukira imyaka 29 y'ukwibohora. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarashikirije ijambo abanyarwanda. Turi kumwe na Gloria Tishime yakurikiranye iryo jambo. Gloria, muraho.
Muraho neza Fabi.
Ni byiza cyane rwose mutubwire amajambo make ibintu nyamukuru biri mu ijambo yashikirije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije.
Ego, murakoze cyane. Umuhango wari witabiriwe n'abaturage batandukanye bo mu karere ka Rubavu, ariko kandi wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye harimo abaministre bagiye bafite mu nshingano zabo ibikorwa bitandukanye. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse twebwe wari umushyitsi mukuru ahangaha ni minisitiri w'intebe Ngirente Edouard. Iki gikorwa cyo kwibohora rero ku nshuro ya 29 cyibanze cyane kugaragariza abaturage ibyagezweho, ariko kandi hanatahwa umudugudu w'icyitegererezo, ari nayo mpamvu nyamukuru yo kwizihiriza ku kwibohora mu karere ka Rubavu. Uyu mudugudu w'icyitegererezo rero watujwemo abaturage, uri gutuzwamo abaturage batishoboye, abafite intege nkeya kubera gusaza ndetse n'abandi. Murakoze
Gloria, ariko ibyo ni bibari zabaye umunsi, hari ikintu mutubwira ku ijambo nyamukuru ryashyikirijwe na Perezida ejo ku mugoroba?
Yego, murakoze cyane. Ibyo ni byo nendaga kuvuga. Navugaga nti mu by'ukuri Perezida ku ijambo rye yibanze kugira inama urubyiruko, kubera ko aribo Rwanda rw'ejo nk'uko abyivugira. Yavuze ko amateka yanditswe n'amaraso, ubwo ni amaraso nyine ingabo zamenye ku rugamba, adakwiye gusibwa na wino, urwa ngo adakwiye gusibwa wenda se n'ikaramu abantu cyangwa se uko abantu bashobora kwita kose, kubera ko ni amateka akomeye mu bihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo. Urwa ngo rero yibanze kuvuga ko ayo mateka adakwiriye gusibwa cyangwa se atazigera na rimwe asibwa n'abantu batayaha agaciro, niko navuga.
Turagushimiye Gloria, turagutegereje kugira ngo uduhe inkuru yuzuye mu masaha ari imbere. Wakoze.
Murakoze cyane.
Reka naho dukurikire mu Burundi. Muri iki gihe aho Burundi bwikuye mu bikorwa by'inama igira 138 ya komite y'agateka kazina muntu ONU iriko ibera Geneve mu Suisse, abaserukiye Burundi n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu bavuze ko badashobora kubandanya inama irimo umuntu aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
Iyo nama igira 138 ivuga ku bibazo by'agateka kazina muntu iri kibera i Geneve mu Busuwisi kuva kuri uyu wa mbere, bitekanijwe kwisozerwa kuri uyu wa kabiri. Mu itangazo ubushinganji bujejwe agateka kazina muntu bwasohoye, ijwi rya Amerika rifitiye kopi leta y'u Burundi yatangaje ko yisokoye mu bikorwa by'iyo nama. Rivuga ko leta idashobora kwihanganira kubona abantu biyita abahani agateka kazina muntu bakorera hanze y'igihugu bari muri ibyo bikorwa, kandi by'ukuri ari abagizi ba nabi bakira ibimanza n'ubutumwa ngane bwo Burundi. Urwo rwandiko runavuga ko rutonde rwabo bantu leta y'u Burundi itifuza kubona yaje ruhaye komite ya ONU ijejwe ateka kazina muntu imbere y'uko inama itangura. Twabajwe no kubona iyo komite itemeye ibyo twayisabye, kandi Burundi buyifitiye uburenganzira, niko iryo tangazo rivuga. Imbere yo gusohoka umushikiranganji yajejwe agateka kazina muntu mu Burundi Imeze Sabushimike yaronkejwe akanya gato, avuga ko ari ku mutima.
Merci beaucoup madame la présidente du comité des droits de l'homme, la délégation burundaise
Murakoze cyane mufase n'umukuru w'ibiro bya komite y'agateka kazi na muntu. Intumwa z'u Burundi zarashekereje ikibazo tuvuga ko tutashobora kwicarana n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cyacu mbere bamaze gukatirwa. Ku bw'ibyo intumwa z'u Burundi ntizishobora kubandanya inama. Murakoze.
Komite y'agateka kazi na muntu ya ONU mu ijoro yasohoye itangazo ivuga ko yabajwe n'inyifato y'intumwa z'u Burundi. Ibintu bimwe mu byanditsemo turababajwe cyane n'ingingo y'intumwa z'u Burundi y'ukwiyonjororaho kwerekana uko ibintu byateye imbere mu gihugu. Intambamyi n'ibibazo twashyiriweho kuganira ko nabo. Leta y'u Burundi mu gukora gutyo ihejeje kwiyima akaryo ko gukorana na komite no gutanga amakuru ku bibazo byashyikirijwe. Naho u Burundi bwikuye mu bikorwa by'iyo nama butangaza ko buzoguma bwitwararika kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ibisata n'amashyirahamwe bifitaniye amasezerano. Mu Burundi abamenyeshamakuru n'abahamya agateka kazi na muntu 12 bari ku rutonde rw'abantu basohorewe imitahe n'ubutungane bikekwa kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu 2015. Mu kwa kabiri 2022 ubutungane bw'u Burundi bwabahanishije umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu rubanza bataburanyemo. Maitre Niyongere yari muri abo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Armel Niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya CAT Burundi rihandiye agateka kazi na muntu. N'umwe mu bashingwamanza batwaye ibirego muri sentare mpanabyahirahe muri CPI kurega bamwe mu bategetsi bikekwa ko ibyaha bihohotera kiremwa muntu mu Burundi. Yaribwiye ko ariwe abaterukira leta y'u Burundi banse ko abonana na komite ya ONU yajwe agateka kazi na muntu ariko iyo komite iravyanka. Ari Geneve yatubwiye ko akomeza iyo nama kandi atabwo bafite naho leta y'u Burundi yamusohoreye mutahe mpuzamakungu. Afata icyemezo cya leta y'u Burundi nk'agatera soni.
Birateye isoni n'ibintu bitesha agaciro Burundi kandi birerekana neza ishusho y'agatera kazi na muntu mu Burundi uko kifashe.
Nakangina teza kiyana mushakashatsi muri dash beshi rahamwe rikora amatohoza ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi agira uwo mwihwezo nyene. Avuga ko inyifato y'abaserukiye leta mu bikorwa bya komite y'agateka kazi na muntu ya ONU igabanya cyane umwizero ku bari bibaza ko ibyo abategetsi b'u Burundi basezeraniye abarundi n'amakungu mu kunagura agateka kazi na muntu bigiye kuba impamo.
En refusant de participer à la session du comité des droits de l'homme à cause de la
kwanga gukomeza inama ya komite y'agateka kazi na muntu kubera hari imyirindi banyahunze igihugu. Leta y'u Burundi yigaragaje niba hari abari bagifise ikizigizigi ku byo yiyemeje mu bijanye no kunagura agateka kazi na muntu. Ewe, biragaragara 100% kugwara uruhendo byaba ibyo yasezeranye mu kubahiriza ubwigenge bwo kuja hamwe mu mashirahamwe byaba ibyo gukorana n'ibisata bya ONU. Mu by'ukuri intumwa za leta zisuzuguje mu gusaba ko komite ikumira abantu bamwe. Ninde yuha agaciro inyifato nk'iyo?
Un tel comportement au sérieux.
Armel Niyongere nawe yahamagarira leta y'u Burundi kurinda igahangana n'amashyirahamwe yahamye agateka kazi na muntu mu kwerekana ivyegeranyo bivuguruzanya niba ataco yiyotsa. Mu minsi iheze hibukwa imyaka 3 President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi amashyirahamwe yigenga akorera mu buhungiro yasohoye icyegeranyo cyerekana uko agateka kazi na muntu kifashe. Yemeje ko muri icyo kiringo abarundi barenga 180,000 bishwe, 138,000 baburirwa irengero n'201,000 baburirwa igufa. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye ntacyo yashimye kubivuga ko ijwi rya Amerika rimaze kumwereka icyo cyegeranyo nk'uko yari yabisabye. Biri mu by'umunyamategeko Niyongere yerekanye abaserukire Burundi bizafukiye mu ngoro y'amakoraniro ya komite y'agateka kazi na muntu. Mu kwa gatatu 2019 u Burundi bwirukanye mu gihugu ibiro bya ONU bigejejwe agateka kazi na muntu buvuga ko bitayikenewe nyuma y'imyaka 23 byari bimaze bikorera muri icyo gihugu. Ero rya burika neza ijwi rya Amerika.
Kubitire muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo aho umushyanje w'intore hagati n'umutekano mu ntara ya Kivu iyo mumanuko Albert Musambia mu rugendo yagiye mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yabwiye impunzi z'Abarundi ko abategetsi bagiye gutorera inyishu bimwe mu bibazo bizigeramiye birimo n'ikibazo cy'umutekano muke. Ni inkuru dushikirizwa na Vedaste Ngabo ari
yuvi Ministre Albert Labani Musambia wasuye inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 2,026 yaraherekejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Fizi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri sekiteri ya Tanganyika. Muri uru rugendo yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi byibanza hanini kuri bimwe mu bibazo biziraje inshinga nk'uko bitangazwa na Iranzi Olivier userukira abarundi wo mu Rusenda.
Yaraje gukurikirana kuraba neza ibibazo impunzi zifise mu nkambi ndetse no micungararo yaho. Rero kuri ibyo twagerageje kwerekana yuko mu nkambi by'ukuri hariho ibibazo bitandukanye bifatiye ku mutekano muke, abarifije batakira umwanya wo korora baca bicwa, abandi bakangazwa turafise n'uburo bwabaye turafise ibyabaye ndetse tubashikiza ibijyanye nitebagifasha bitandukanye hamwe n'ibyapamu n'ibindi.
Minisitiri Albert Musambya wasuye inkambi avuye mu mujyi wa Bukavu yavuze yuko intego nyamukuru yamuzanye ari yo kumva bimwe mu bibazo byugarije impunzi zo mu Rusenda ndetse no kureba uburyo byakemuka. Turavugana n'abayobozi ba gisirikare n'aba polisi mu rwego rwo kurindira inkambi umutekano. Twatangiye kuvugana n'abayobozi ba gisirikare muri Uvira, Mboko na Baraka kugira ngo barebe uburyo barushaho kurindira inkambi zombi umutekano. Zimwe mu mpunzi zari zisanzwe zibasigwa n'imitwe y'abamayimayi yitabaza Lendo zirashima uburyo uyu mutegetsi yasabye igisirikare cya leta kujya gukorera mu nkengero z'inkambi kuko ari wakunze kuba abagizi ba nabi baba bitwaje ibigwanisho.
Kuko uravye nk'abo bazalendo cyane cyane nibo baza batwononera imirima. Ugira ugende ari ugiye mu ndimo usanga ubujumu bwawe cyangwa ubwimbati bwawe arimye usange baburanduye nizorenga rengo ziteyeho asha hoho ni wa dusanga zose baziranduye baje cyane. Nico nacyo nyine twagishimiye ko kuko azo badufashije ikintu kinini cyane
ku bibazo aborozi b'impunzi mu Rusenda bagenda bahura nabyo. Nukuri yagerageje kukivuga ko asaba ko abenegihugu bagerageza kubana neza n'impunzi kugira ngo bakureho ibi byo kubishyira amacakubiri hagati y'impunzi twese tukabana turi bamwe.
Usibye iki kibazo cy'umutekano muke cyatinzweho n'ikibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa ku mpunzi nacyo cyagarutsweho, aho abarundi bo muri inkambi bifuza yuko nacyo cyakemuka. Impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko ishami rya Runi ryita ku biribwa bya PAM riheruka kuziheza amafaranga yo kugura ibifungurwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane.
Kuva kwinjiye inkambi ikibazo cyo gupokera ze ku ruhande rwanjye navuga nta murongo kirafata ukubera barazana bakazana bamwe n'umunsi ngo turarongeye amafaranga ngo umuntu azopokera 2500 ugapokera uwo munsi ukanezerewe ukabyemera hama ugasanga haraheze amezi atatu, amezi abiri, amezi ane ibyo binasabye uruhushya ugasobanura rero menga ibyo bintu bavuze ntibiri mu ngiro. Rero ikintu leta yari ikwiye gukora ni uko byo babike byo babyiza igategezwa kubishyira mu ngiro muri ibyo biko kwezi guheze umuntu akabibona muga mu mezi atatu usanga ubusuma buze ibindi byiyumviro bitandukanye bize kuko inzara nimba usanga ikoresha amakosa umuntu.
Minisitiri Albert Musambya yabwiza impunzi ko ibibazo byo gutinda guhabwa ibifungurwa azabigeza ku mashyirahamwe abishinzwe. Imibare itangwa na ASR na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarirwa impunzi z'Abarundi zirenga 43,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Hagati y'itariki 13 n'itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu guheze ya Abidjan ku murwa mukuru wa Cote d'Ivoire harabereye uruganda kukugene ama leta bihugu byo muri Afrika yofashanya neza ku mbibi zavyo. Urwo ruganda rwari rushingiye ku masezerano ya Niamey yatewe ko gikumu mu gisagara ca Malabo muri Guinea Equatoria mu mwaka w'2014. Umugenzi wacu Fidele Nyungabo yavuganye na Ambassador Fred Ngogagateretse yaritavye inama yabereye ya Abidjan yateretse n'umuhanuzi mukuru wa komisere ajejwe amahoro n'umutekano w'urwego nyobozi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ari ya Addis Ababa muri Ethiopia. Aratangura avuga ku urugo rwego akorera ico rujejwe.
Mu by'ukuri ikigo tujejwe ni ikigo cyashyizweho mu 2007 n'abakuru b'ibihugu bakaba baduhaye intumbero yuko dufasha ibihugu bya Afrika gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu mu gukwira dukingira amatasi hanyuma no gukorana neza ku mbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Hamigira gatatu naho ni gukomeza ibigo bijejwe imbibe muri Afrika. Ibyo abakuru b'ibihugu bafashe idomingo kuko hari amaze iminsi babona yuko hari amatati menshi hagati y'ibihugu bitumvikana ku by'imbibe hama cyane cyane no mu ntumbero yo korohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri Afrika. Uko nshobora gufashanya urudandazwa atariho gukorana neza hagati y'ibihugu cyane cyane kubyerekeye ibintu by'imbibe kugira ngo babatuze nk'ababisha bakingire ibiza by'ingwara mugabo cyane cyane no kuraba ukuntu aho hantu hahurira imbibe ukuntu umuntu yateza imbere ko kenshi muri Afrika usanga barahiragiye. Rero muri iyo ntumbero uko byifashe nuko ubunye turabimara ku kazi ibyo tumaze gukora ku byerekeye nko gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu, tumaze gutunganya ibice bishyika 40% kandi tukaba tugomba kuzuba twararangije icyo gikorwa mu 2027 nk'uko abakuru b'igihugu babidusabye. Hariho nk'uko mubizi n'umutekano muke cyane cyane muri Afurika y'Uburengero, urumva rero no mu guhura hariho kwiga nyine ibihugu byokorana hamwe kugira ngo bakingire n'ibyo biza n'iterabwoba kenshi rikunda kwabera.
Murakoze. Hari amasezerano asanzwe ariho ku byerekeye gukorana hagati y'ibihugu byo muri Afurika ku mbibe nk'ibyo mwariko muravuga byo gukorana no gushyiraho imbibe ziboneka, arahari?
Ego arahari, hari amasezerano yasanzwe ahari mugabo si hose, nayo mpamvu abakuru b'ibihugu bashyizeho ikigo tujejwe kugira ngo ako kazi tuheraheze kuko karatanguye nk'uko nabivuze, tumaze gukora ibishyika kuri 40% mugabo urabye nk'imbibe nyinshi zo muri Afurika hariho zimwe zagiye zirahinduka kubera ibihe bihinduka, hariho n'ibintu byerekeye inzuzi zagiye zirahinduka nazo nyene. Hanyuma mu by'ukuri nk'uko mubizi burya imbibe abakuru b'ibihugu muri Afurika mu 1964 i Cairo baremeje yuko imbibe twari dufise igihe twikukira arizo tuzogumana kugira ngo twirinde amatatsi. Mugabo izo mbibe naho baza aho ziri zigomba kuboneka neza hagati y'ibihugu kugira ngo ibihugu ntibizoze birashamirana.
Ni kibazo kitoroshe muri Afrika mu gihe tuzi ko izo mbibe nyinshi ari mbibe ziragi y'ubukoloni, ibihugu byinshi ugasanga ku ruhande rumwe n'urundi rw'imbibe biba bihana abantu ni bamwe, ariko muravuga bishobora gutera ikibazo no kwinubana hagati y'ibyo bihugu ku mbibe biba bisangiye kubera abantu benshi usanga bari hirya no hino kuri izo mbibe ari bamwe
cyane gose kwiteza n'imbere. Twebwe mu by'ukuri dushaka yuko izi mbibe zizoba ibiraro mugo ntizizoba inzitizi
ku batera kamo ivyo narabikoze ko mu gitabo cyo guheza amashuri kuri Université y'u Burundi mu gisata cy'amategeko, nakoze kuri ico kibazo ku bijanye n'amategeko kibazo cy'imbibe zo muri Afrika. Harabatera kamo bavuga ko kubera igihe haba ari byakoraniro y'Iberlin mu mwaka w'1884 cyo kugabanganya ibihugu byo muri Afrika babicagaguye ku nyungu zabo, harabasaba muri Afrika bavuga ko izo mbibe zosubirwa mwese ko mubibona.
Oya, siko tubibona, icyo kibazo cyaraganiriwe cyane gose mu 1964 i Cairo, aho abakuru b'ibihugu babiganiriye bakavuga bati nitwasubira kubyugurura ibi bintu bizotera amatati menshi muri Afrika. Niho rero bacyafata ingingo yuko imbibe twaronse twikukira igihe twikukira arizo tuzogumana, mugabo yuko tuzokora cyane cyane kugira ngo izo mbibe icyambere na mbere turabe ukuntu ziboneka neza hagati y'ibihugu, hanyuma tuzihinduremo ibiraro nizibe inzitizi kubenegihugu. Kuko nk'uko mubizi wabivuze neza cyane gose, nk'uko ushobora gusanga nk'abantu bavuga nk'ikirundi ubatora Kongo cyangwa mu Rwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda ukabatora Ikongo cyangwa ukabatora mu Burundi, urumva muri Kenya hari aho usanga bamwe bafise nk'umwana bavukana umwe ari umuganda uwundi ari umukenya, birahari muri Afurika hose. Ni ikibazo gihambaye mugabo twebwe twariyemeje dukurikiye intumbero z'abakuru b'ibihugu yuko twebwe ku mugabane wa Afurika yuko imbibe zacu zitazoba inzitizi mugabo zizoba ibiraro, hanyuma kandi yuko tugomba no guteza imbere cyane cyane ako karere kerekeye imbibe, kuko birabye neza na karere kenshi mu bihugu byacu kaba karibagiwe, hanyuma ugasanga hariyo ubukene, ugasanga nabo babisha n'abantu bagira iby'iterabwoba ariho bajya kondera cyane cyane abantu. Rero niko kazi turimo turakora muri iyi minsi, nizo twa twaganira ya Bija.
Murakoze, tuze ku mirongo ya telefone dufite Safi.
Turi mu Rwanda mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga.
Mufite ikibazo mubaza umutumire cyangwa icyumvire mushikiriza?
Ikibazo nababaza umutumirwa nyine nk'ubu urabibona nyine turi mu Rwanda, urabizi Rwanda ntabwo ruhuza na Kongo neza kubera iriya mitwe nyine yose biriyo hari n'ibirego babashinja n'u Rwanda. Ndibaza ni murambariza nk'umutumirwa nyine nk'iyi EAC ntabwo yateranira hamwe igafata umwanzuro ku buryo ya kuzamo vile vio kuna wondi vio kumugane vila
murakoze
saa murakoze naamu
mwumishure
chame nambe na gena mshine kuna chukiwazo sinzi mga kukadia lakuri kilana aliko alakuru hivi hugu bomri yase bala gihaburu kichukiwazo uretse kugihagurukira baravuga yuko icyo kibazo ari kibazo cha politiki akabamo mugabo no gukemura ikibazo cha gisirikare nkuko mubizi barafashe ingingo yuko hari cyo bita ibiganiro by'i Nairobi bihuza imigwi yose igwana yo muri Kongo igahuzwa n'umuhuza wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe barafata n'izindi ngingo yuko bohereza ingabo mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo kugira ngo barabe ko bufasha mu gukana amahoro icyo gikorwa kirabandanye rero birakomera mugabo ikintu gihambaye no gushaka gukemura amatasi hagati y'ibihugu naho bikigoye nta kundi buryo abanyafrika tugomba kubana ntawe tuzoshirana kandi ntawe utora umubanyi mugabo tugomba kubana kuko burya nta kintu kiruta amahoro kandi mu byiyaga bigari ngira ngo barabizi n'ubundi ko ndabaganiriza nubamenyesha yuko ari inama izoba ku itariki za 27 zo ku kwezi i Rwanda muri Angola aho bazosura guhura kugira ngo barabe ukuntu ibintu bigenda bitera imbere mugabo nk'uko mubizi amahoro ntiyoroha mugabo nicyo kintu cya mbere gihambaye mu buzima bwacu cyane cyane muri ako karere.
Mwigeze kuvuga ko uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu muri Afrika ko twiwagiwe mu bizanye n'umutekano n'iterambere mwovuga impamvu nikiye cyabiteye
kenshi mubiravye neza ikibazo ni barahiragira cyane gose kwera yuko kenshi usanga amaleta akorera kenshi mu bisagara bikuru bikuru ariko sino bwa kwera bose muri Afrika hariho aho babyitaho cyane gose mugabo kenshi usanga ari nkantu bibagiye ugasanga irahitaho cyane cyane nko yakwiye kuhitaho mugabo ubu rero cyo tuko turabona nuko hapfuye kwitaho leta ikwiye gukomera muri ibyo bice kuko itahari ngo itange amaserivisi ku banyagihugu bivamo ingorane zikomakomeye cyane gose bivamo ubusuma bivamo ibintu byinshi rero ubunye icyo tubona nuko hari umuvuduko ku mugabane wa Afurika yo kuraba ukuntu boza baritaho ibyo bisagara biri hafi na hafi kumbibe bakubaka cyane gose amabarabara nyina ngo murakunda kubibona mugabo n'ukuri mu bindi bice bya Afurika aho hiyogiwe cyane gose aho n'ibarabara rihari ugasanga aba nk'abantu atakina na kimwe kihari cyo kubafasha ugasanga na leta ihari ntikomeye cyane gose rero nicyo gituma cyo turakora cyane gose kugira ngo turabe ukuntu nk'ibyo bisagara biri kumbibe ukuntu byoba ahubwo ari bisagara biteza imbere cyane cyane ibihugu byacu hako biba ingorane.
Marcel Mbarukeye aho ni mu Rwanda
ni mu Rwanda
ufite ikibazo wazo mutumire icyumvire shikiriza
ikibazo namubaza nk'uko ibihugu bigabanyije Kongo n'uze n'u Rwanda murabona imipaka ko bayicira ariko yariciye mbere urabona iriya mipaka kugira ngo ubukoni buze ntabwo ariko yarikase buriya nakuntu inama zatera nabwira bakaganira ku buryo wenda babisubiza uko byaba bimeze cyangwa buri umuntu agiye kurwana wenda n'urugero ibihugu byombi bikarwana u Rwanda rugashaka gusubira mu butaka bwabo byagenda bita nabyo biri mu bintu twebikeza amakimbirane kuko u Rwanda rwari igihugu kinini ariko urebye ukuntu kingana ahantu ariko bikwiye kugenda nicyo kibazo cyanjye nari ndi kubaza.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane.
Mu mwishuri ya Ambassador Fred
murakoze cyane gose ibyo onye mu by'ukuri ni kibazo kiri mu bihugu byose bya Afrika urumva igihe baja imbere bakajya kugabura umugabane wa Afrika baragabanye ku nyungu zabo bisigira ingorane imbere imboni zashoboka ni nayo mpamvu abakuru b'ibihugu mu 1964 bavuze ati imbibe twaronse twikukira tuzozigumiza uko kuko tukajya kubyugurura ngo dusubizanye ngo turabe ngo ibyo badutwaye byotera amatasi akomeye cyane rwose muri Afrika kandi ugasanga nk'ibihugu birasambutse ubu rero nicyo gituma gihambaye cyane rwose yuko n'izo mbibe twaronse twikukira yuko ubundi dusubira tukazandika neza cyane rwose abantu akamere aho ziri mugabo nk'uko nabivuze izo mbibe ntiziri zikizi ariko ziri ibiraro bituma abantu bahahirana bagenderanira kuko nk'uko yabivuze imiryango turayifise hose badukoreye ikibi mugabo ubu natwe ni ukuraba ukuntu twiyubaka ntidusubire n'ikahise kuko kahise kashobora kubyara izindi ngorane.
Elias Maseka
twashaka kubaza umutumire mugatwa twabisomye mugatanu turi iyi radio inifata ni interano twashaka guterera
muyitange
bana mu bihugu byacu byo muri Afurika intererano twotera cyane cyane nuko bukomeza umutekano ku mbibe kandi bakugurura imbibe cyane zikama zikora ziko zirakora 24/7
mutumire icyumviro yamucibaza kwiga
na icyumviro cyo kugura
kugura imipaka mnani
amasaha 28 kuri 28 nivyo ariko arasaba
eh arakoze cyane gose igihe nari muri Afrika y'uburengero bariko baravugana nawo nyone babiganira kuko barabonye yuko imipaka igumye yuguruye biratuma abantu bahahirana bigazamura n'ubutunzi rero nibaza yuko niyo tugana tuja
barakoze Fred ambassador Fred ngo gagateretse na Fidel Niyongabo kuri kiganiro kandi ahaniho twangirije ibiganiro twashikiye kuri saha twatekamo muwandanye mumubiriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.